kwimumva n'ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika irabandanya ibiganiro byayo mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda. Abaduteze amatwi, abagitangura kutwumva, ndetse namwe mwatanguye kumva Ijwi rya Amerika mugikanguka, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Ndi kumwe na Aloise Bigirimana kuri mikro, nije ndongoye ibiganiro. Turi ku munsi wa gatandatu, muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini, inyuma ibivurwa mu karere. Turaza kubandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara kibanda ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu makambi y'impunzi z'Abarundi. Nkuko twabibemereye rero, mu karere mu Burundi jo ku munsi wa gatanu mu ntara ya Gitega haratunganijwe ikiganiro cy'abavugizi b'inzego za leta y'u Burundi n'abamenyeshamakuru nk'uko byama bikorwa uko amezi atatu arangiye. Ibibazo bikuru bikuru byabajijwe byashimikiye ku matora y'ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro ryimirije mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka. Ibindi kuri iyi nkuru tubibwirwa n'umumenyeshamakuru wacu Fidele d'Antoine Nsabimana yakurikiranye icyo kiganiro.
Ibibazo byinshi byagiye birabazwa haba n'abamenyeshamakuru canke n'abanyagihugu vyagiye ahanini vyisunga itunganywa ry'ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Abamenyeshamakuru babajije mu Gwiseni ujeje gutunganya amatora amahera akenewe kugira ngo amatora y'imirije azobe. Prosperi na Ugwami yavugira Seni yishuye agira ati:
umukuru mu Gwiseni aje aravuze yuko mu minsi iza tuzobabwira ibiharuro vy'ifatiro ico twokwitangira mu Faransa prévision budgétaire y'amatora yo mu 2020 uko amafaranga azobangana mu dutenyenyere gatoyi. Turi muri vyinshi vya referendum ariko nico gikorwa turiko turagikora. Nibaza yuko muyinga rimwe canke amayinga abiri ico gitigiritso twabishize ko tuzokibashikiriza mu nkonde ubusimbuga ibintu bikiri mu biharuro bitarahera neza.
Nimugiye amatora yabaye mu mwaka w'2015 yatwaye amahera y'amarundi angana n'imiliyari zirenga 80. Abamenyeshamakuru bashatse kumenya igitigiri c'amahera amaze gutangwa n'amashirahamwe ya leta atandukanye hamwe n'abanyagihugu bayatanze gushaka kwabo. Desire Musharitse, umuvugizi w'ubushikiranganji bwigega ca leta, yatanze inyishu
kuri uyu munsi. Rero ndiko ndababwira kuri iyo konti ariko hafi miliyari 2 n'imiliyoni amajana 200 z'amafaranga y'amarundi, kandi abantu babandanya bagerageza gushira ko ayo mahera anashaka kumenyesha neza yuko muri aya mafaranga amaze gutozwa amahera y'abanyagihugu ataratangura gutozwa. Ari aya mafaranga usanga cyane cyane abava mu bakozi ba leta n'aya ubushikiranganje bugenda buratanga ku munsi ku munsi. Nkamenyesha rero yuko atawugira amakenga kuri ayo mafaranga. Ayo mafaranga arakurikiranwa neza ku munsi ku munsi, kandi twariyemeje yuko mu bushikiranganje bwiga cya leta tuzogenda turamenyesha abarundi n'amakungu n'abamenyesha makuru uko ayo mafaranga ari karashika mu kigega cya leta.
Kuri ayo mahera, Desire Musharitse avuga ko yazotangwa n'abanyagihugu n'ingo ataratangura gutangwa kugira ngo yiyongere ku yandi, kandi n'ababishaka baracaza gushikiriza intererano yabo mu kigega. Nivyateye amakenga bamwe mu banyeshamakuru bari baje muri ico kiganiro ko bari bazi ko umukozi wa leta canke ishirahamwe ryegamiye leta yakaswe intererano yo guterera amatora atazosubira gukatwa yandi mahera. Kuri ayo makenga, Terasi na iraje avugira ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati n'ukundisha igihugu ntiyari umuntu.
Ni ukuvuga yuko urugo rwose mu Burundi mu gihugu ruzotanga amafaranga angana 2000 ku mwaka, hanyuma umurundi wese atarafite imyaka 18 n'irenga bayo bafite batugwaruka n'abandi azotanga amafaranga 1000 ku mwaka. Muri iyo n'iyo tegeko harimo yuko ayo mafaranga hazojamo kwibutsa cyane abenye yuko kuyatanga mu gihe abaje ni kuba bagize umwimbo mwiza. Aha no kuvuga mu ntambwe zo kwezi kwa gatandatu hari mutimbega ingo z'abakozi ba leta zizotanga. Nibaze ibintu byo gutanga amafaranga ku mushahara biratandukanye n'urugo rw'umuntu. Urugo rwose ruzotanga ayo mafaranga 2000 tubivuge neza kuko bose babyumve.
Abanyamakuru bongeye barabaza nimba ibwirizwa shingiro ririko ryashigwa imbere y'abanyagihugu rizogaruka gucisha imbere y'inama nshingamateka na nkenguzamateka. Jean Claude Karegwa Ndenzako avugira umukuru w'igihugu niwe yashimye gutanga umuco.
Hariho ingingo ngenderwa ko ikomeye cyane ivuga yuko inzira itegeko ryafashe mu gushigwaho ni nayo nzira itegerezwa gufatwa kugira ngo iryo tegeko risubirizwe. Ibyo shingiro tugenderako uno munsi byakiriye mu gitorewe n'abenegihugu. Mu gihe rero ibyo shingiro byashizweho gitorewe n'abenegihugu, wumve neza mutegereza yuko no kugira ngo rihindurwe risubirizwe ritegerezwa guca mu nzira nyene rigatorwa n'abenegihugu.
Abanyamakuru babajije muri seni ko mu gihe hotangura isekeza ryo kwigisha gutora yego canke oya, abo mu mugwi woshima gutora oya bohabwa kanya. Prosper Ntahugwami yavugira seni yatanze inyishu.
Muri ico gihe rero ababyifuza bitegure, kuko twamaze no kuvuga ko muri seni bazoza kwiyandikisha tumenye abazoja muri iyo kampani. Abigisha ego na oya barabifite uburenganzira kandi si kuvuguruza leta.
Ikiringo cyo gutanguza isekeza nyezina ryo kwamamariza ego canke oya muri seni bavuga ko kizotangura itariki ya kabiri y'ukwezi kwa gatanu kikazomara indwi zibiri, aho kizorangizwa n'amatora nyezina y'ugutora canke guhakana ibwirizwa shingiro rishasha. Igitega Fidel Antoine Nsabimana, Ijwi rya Amerika.
Mu Burundi kandi ejo kwa gatanu haratangujwe igikorwa cyo kwandika abiyamamaza mu matora y'ukwemeza canke guhakana ibyahinduwe mu ibwirizwa shingiro ryo Burundi. Umugambwe y'iprona uri muyiyandikishije wemeje ko uje kwerekana ko uzokwitaba amatora yose ategekanijwe mu gihugu. Byinshi kuri iyi nkuru tubishikirizwa na Remo Nzimana ibujumbura mu Burundi.
Yaba imigambwe, inani z'imigambwe canke abigenga bose biyandikisha mu mugwi seni ujeje gutunganya amatora ku rwego rw'igihugu. Petero Caravere Ndayicari yarongo iyo mugwi avuga abarekuriwe kuza kwandikisha imigambwe, agahamagarira abashaka kwiyamamariza amatora ya kamaramaka kwiyandikisha igihe cyadekanijwe kitararangira.
Turazi ko umugambwe ufise uwuserukira niwe aza kwandika amenyesha ko azoja kwiyamamaza. Iyo atabonetse haza icegera ciwe. Mwabonye ko hari igitabo biyandikamwo izina, umugambwe, itelefone y'umumwe wese, cyane cyane gashira n'umukono muri ico gitabo. Abataraza kugira tuti iminsi twabamenyesheje ntizorangire bataraza kwiyandikisha bavyifuza. Abaja kwiyamamaza bagenda kuko nabo nyene babishaka.
Uyo arongoye mu gwiseni nahavuga ko atawe batandika, yemeza ko iyandikwa rirangiye. Icegeranyo kizoca gishikanwa mu nzego zibijejwe kugira barabe ko abiyandikishije bakwije ibisabwa n'amategeko.
Tumaze kwegeranya amazina yose yabiyandikishije, baba abanyamigambwe, baba serukira inani z'imigambwe, baba bigenga, ugo rutonde tuzogira icegeranyo tumenyesha inzego z'igihugu tuti abane bazoja kwiyamamaza. No kuvuga iki, ubushikiranganje bw'inkoro hagati mu gihugu buzoronka ico cegeranyo, babura matari baronka ico cegeranyo, kuko ntawuja kwiyamamaza atiyandikishije ntawuza kwiyamamaza mu gihugu hagati adasavye uruhusha rw'ikibanza ashaka kugiriramwo inama bimwe mu gifaransa bita meeting.
Umugambwe Iprona witabye ico gikorwa ku munsi wa mbere wemeje kuje kwerekana ko uzo kwitaba amatora ategekanije mu gihugu cyo Burundi.
Umugambwe adasigana Iprona rero waje ngaha kugira ngo ubwire abadasigana wereka abarundi n'amakungu ko umugambwe adasigana Iprona uzo kwitaba amatora yawe amatora y'ibwirizwa shingiro ndetse n'amatora azokurikira mu 2020. Ibyo rero ku mugambwe adasigana Iprona ni ibintu bisanzwe, kuko umugambwe adasigana Iprona no muri kahise mu 1961 waritavye amatora ndetse urayatsinda, ndetse n'andi matora yose yageraho muri iki gihugu cy'u Burundi umugambwe adasigana Iprona wamye uyitaba. Nico gituma none mu munsi rero tubaye mu bambere kuza kwiyandikisha kugira ngo tuzoje muri amatora y'ibwirizwa shingiro.
Abel Gashasi arongo uyo mugambwe abajijwe nimba bazokwigisha gutora ego canke oya, yishuye Ijwi rya Amerika ko inzego zibijejwe zitari igico kibazo.
Nibyo iyo carte twarayibonye barayitweretse abarongo SNI mu mugambwe badasigana Iprona rero kugira ngo tuvuge tuti tuzotora ego canke oya ni ikibazo gica mu nzego. Ubu rero mu minsi yavuga tugiye gukoranya inzego zirongoye umugambwe, maze igihe kigeze tuzoheza tumenyeshe abarundi n'abadasigana aho umuhagambwe uhagaze kujanye n'ibyo bwirizwa shingiro.
Kiretse umugambwe Iprona wiyandikishije kugira uzo kwiyamamaze mu matora y'ukwemeza canke guhakana ivyanyanywe mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu umugwiseni wari umaze kwandika umugambwe APDR hamwe n'umugambwe MSP Inkinzo igikorwa cyo kwiyandikisha ku migambwe inani z'imigambwe hamwe n'abigenga bashaka kwiyamamaza cyatanguye kuri uyu wa 2023 ukwezi kwa gatatu kizorangira ku wa gatandatu ukwezi kwa kane 2018. Ni mu gihe amatora y'ukwemeza canke guhakana ivyanyanywe mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi azoba kwa 17 ukwezi kwa gatanu 2018. Ibujumbura Raymond Nzimana, Ijwi rya Amerika.
Turashimiye bagenzi bacu Fidel d'Antoine Nsabimana, Raymond Nzimana. Ubu naho tugeze mu mwanya wahariwe ikiganiro iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio ya 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazendongo ibiganiro by'ino mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Tumaze gushyingura abantu bagera muri 15 kugeza ubu ngubu turasanga hari abantu barenga 15 bapfuye abandi bajya kuri 80 b'inkomere barashwe ariko bakomeretse n'abandi dukomeza gukora imibare baburiye irengero.
Uyo ni Mbangutsa Maombi Louis arongoye inkambi y'abanyekongo ya Kiziba ni murengerazuba bw'u Rwanda avuga ko abatari bake mu mpunzi zaho ikiziba atawuzi irengero ryabo inyuma y'imyerekano bamaze igihe bakorera ikarongi akoresha mijya onu ryitaho impunzi HCR. Maombi Louis aragaruka handi hato no kubitigira ivy'abanyeko vyabamenyekanye ko biciwe muri iyo myerekano muraza kuvyumva handi hato. Hagataho wahoze ari perezida w'igihugu c'u Faransa Nicolas Sarkozy apfungishijwe icamaso icahogwa ni handi hato.
Iwanyu mu ntara
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabaheka z'inshuti bakunze b'Ijwi rya Amerika. Ubuyobozi bw'ikambi ya Kiziba iri mu burengerazuba bw'u Rwanda buvuga ko kuva itariki ya 22 z'ukwezi kwa kabiri nyene hamaze gushingurwa impunzi z'abanyekongo bashika kuri 15 abagera kuri 80 nabo akaba aribo bakomerekeye mu myerekano bari bamaze iminsi bakorera imbere y'ahakorera ibiro by'ishirahamwe gitaho impunzi mu Rwanda HCR. Mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana yarabasuye gira yuko hari nabo batazi iyo barengeye. Reka twumve inkuru yaduteguriye.
Imibare yabishwe n'abakomeretse ntigeze ivugwaho rumwe kuva mu ntangiriro z'iki kibazo ubwo igipolisi cy'u Rwanda cyatatanyaga ikivunge cy'impunzi z'abanyekongo zasohotse inkambi ya Kiziba zikajya gukamika ku cyicaro cya HCR Karungi. Zahavuye ku ngufu z'igipolisi zihamaze iminsi 3. Izi mpunzi zasabaga gufashwa gutaha cyangwa gushakirwa ikindi gihugu kibakira kuko bavugaga ko mu Rwanda bafashwe nabi cyane ku buryo batanibona nk'impunzi.
Ubundi nimbe urimo wumva dusaba kuva ngo byibura tujanwe mu kindi gihugu turashaka kuja kuba impunzi kuko kugeza ubu ngubu iyo tubireba ntabwo turi impunzi ahubwo turi amateka y'amateka. Twe twabaye nk'igishoro turacuruzwa turi ibicuruzwa rero turashaka ngo byibura ko natwe twaba impunzi.
Bese turi ahantu sinzi niba twavuga ko turi kuzimo cyangwa se ko turi ku isi. Ni ibintu bikomeye twabuze icyo turi cyo. Twabuze agaciro, twabuze umuntu duha agaciro. Agaciro ka kimuntu nta kuduheruka nta nako tugira. Buryo cy'umuntu afatwa nk'ikimonyo kitafito ukibarisa.
Ababyeyi turarenganye dufite agahinda. Birababaje cyane bitena gahinda.
Dushaka kugira ngo tugire uburenganzira bwacu nikera dukandamizwa turananiwe nk'ababyeyi.
Nyuma yo kwirukanwa n'igipolisi ku itariki 22 z'ukwezi kwa kabiri ku munsi wakurikiye umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda CPTOS badege yavuze ko
twari twatangaje imibare yerekana abantu 20 bakomeretse muri ibikorwa nkubwiye bishireho n'abapolisi 7 nabo bakomerekejwe n'ibyuma n'aya mabuye baterwaga ndetse hariho kubwi ibyago n'abandi baburiye ubuzima bagera kuri 5 kwa 25 bafunze.
Ku itariki 24 zo kwezi hashingwa impunzi 8 mwirimbi rya birembo riri mu kagari ka Nyarusazi mu murenge wa Bwishyura mu karere ka Karungi. Byari mu bwiru bukomeye kandi abafite ababo bahashingwe ntibaremera ko babashinguye kuko byakozwe mu buryo batemeye babihatiwe n'ubutegetsi.
Nta mihango yabayeho muri make yo isanzwe y'abantu baherekeza babo.
Byagenze gute? Byakozwe bite? Byakozwe nande?
Byakozwe na leta. Wari umunsi w'umuganda, abantu bashyinguwe n'umuganda, ntago bashyinguwe n'ababo. Ntago twabashyinguye twe. Nge n'ubu ntago nemera ko nashyinguye murumuna wanjye. Ni umuhango nitabiriye, mbona bari gusiba nk'uko no mu muhanda bacukura umuhanda bagakora trasima y'umuhanda uhari ureba bagaze ku ruhande. Murumuna wanjye nge ntago namuherekeje, ntago namushyinguye.
Nyuma yaho HCR itangarije ko impunzi zishwe ari 11. Ubuyobozi bw'inkambi ya Kiziba bwo buravuga kuretse ababuri wirengero bitazwi niba bariho bafunzwe cyangwa barapfuye abamaze gushingurwa bamaze kuba 15. Uyu ni Bwana Bangutse Maombi Louis uyobora inkambi ya Kiziba na mugenzo bakorana muri komite nyobozi.
nyuma yaho bashinguye umunane ku kibuye tutabashinguyeho mu bari barasiwe hano mu nkambi haza gupfa batatu aba 11 nanone ndetse tufite n'imibare y'abantu barenga 30 banyiri imiryango batazirengero birwo bajya gusura ku magereza bagasanga ntabarimo yaba nabo ngaho 30 dutekereza yuko nabo bapfuye kuko ntabo twigeze tubonaho ariko amagingo yanga yatumaze gushyingura abantu bagera muri 15
kugeza ubu ngubu turasanga hari abantu barenga 15 bapfuye abandi bajya kuri 80 b'inkomere barashwe ariko bakomeretse n'abandi dukomeza gukora imibare baburi irengero
ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatatu ministeri ishinzwe ibiza n'impunzi Midimar yasuye iyi nkambi mu rwego rwo kubahumuriza ministeri Jean d'Arc de Bonheur yobora Midimar yashyize mu majwi komite nyobozi y'inkambi ko ariyo yateje umwuka mubi mu mpunzi zirenga ku mategeko biviramo bamwe muri bo kwicwa
bagaze hano rero ngira ngo ni izina rya guverinoma y'u Rwanda bamenyeshe ko twifatanyije namwe mu kababaro turabihanganisha uko mwabibonye yahantu hose habaye ubuyobozi bubi ibibazo biravuka ha guverinoma y'u Rwanda rero twababajwe no kubona imbaga ingana nk'amwe komite y'abantu bakeya ibagira inama mbi mukayumva
uhagarariye HCR mu Rwanda bwana Ahmed Babafol icyo gihe nawe yabwiye impunzi ko leta y'u Rwanda ari izifite mu nshingano kandi ko abifuza gutaha amarembo yuguruye ko ababishaka bafata inzira bagataha cyangwa bakijyana mu gihugu bashaka ashimangira ko HCR ntawe izaha imodoka imucyura cyangwa imwerekeza mu gihugu cya gatatu nk'uko impunzi zabisabaga imibare y'abafunzwe nayo ikomeza kutavugwaho rumwe polisi y'u Rwanda yari yatangaje ko abafunzwe ari 15 ku itariki 26 z'ukwezi kwa kabiri tariki 15 z'ukwezi kwa gatatu uhagarariye HCR mu Rwanda avuga ko barimo gukurikiranira hafi abagera kuri 22 bari imbere y'ubutabera aba 22 ni nabo yobora inkambi ya Kiziba bavuga ko bizwaho bari nuwo kubasura bitoroha
uretse abafunguwe bari batubwire ko bari 34 bakarekura 12 bagasigara 22 ariko ubundi mu byukuri ntago tuzi neza niyo mibare niba ari ukuri n'ibyukuri ni ikibazo gikomeye
ubuyobozi bw'inkambi ya Kiziba bavuga ko hari abandi batazi wiyo bari niba bakiriho ntibaza aho baherereye niba baranapfuye ntibashyinguwe bunavuga ko bakomeretse batarimo guhabwa ubuvuzi uko bikwiye kandi ko ubuzima bwarushijeho kujya habi kurusha uko byari imbere nakwibutsa ko iyi nkambi ya Kiziba ituwe n'impunzi z'abanyekongo zisaga 17,300 ziri mu Rwanda kuva mu 1996 Claude Ganza Munyamagana Ikarongi mu burengerazuba bw'u Rwanda kubwa Radio Ijwi rya Amerika
Claude Ganza Munyamagana arakoze cyane kuri iyo nkuru yadutunganirije mu ikambi ya Kiziba mu gihugu cy'u Rwanda mugashaka gusubira kuyumva muje kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com amakuru avugwa mu karere turayabandanya urundi co kime n'ibindi bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko vyatsinze urubanza vyari vyitwariwemwo muri sentare nkuru y'uwo muryango no urubanza rwasaba uwo muryango kudasinya amasezerano y'ubudandaje hamwe n'ubumwe bwa Buraya umyesha makuru ijwi rya Amerika Arusha Pierre Claver niyo nkuru aradusigurira
umugwi wa Tanzania barimo abagwiza tunga bitwaje basaba sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ko yobuza ibihugu bigize uwo muryango harimo n'igihugu ciwe gusenya amasezerano ahuza uwo muryango n'ibihugu vya Buraya mu by'ubudandaji ayo masezerano azwi ku izina rya Accord de Partenariat Economique mu Gifaransa ubwo rubanza rwashengeshejwe mu gihe hari ibihugu bibiri kuri bitandatu byari bimaze gutera umukono kuri ayo masezerano yo guhanahana ibidandazwa atamakore n'amatagisi birinze gusabwa abo bitwaje bavuga ko ayo masezerano yotuma ibidandazwa bivi Buraya byuzura mu karere maze amahinguriro mato mato akabura isoko gutyo akugara agahomba Maitre Nestor Kayobera aburanira leta y'u Burundi niwe yashikije ijambo ku izina ry'abagenzi we
abanyarwanda barayasinye na Kenya barayashyira ku mukono ariko twebwe abarundi twashyira ku mukono na Tanzania n'Ubugande umutanzania rero yaritwaye avuga yuko abasinya ayo masezerano banyanze amategeko yo asaba yuko n'abatashyira ku mukono rero batashyira ku mukono twerekana yuko gushyira ku mukono amasezerano bivana n'uburenganzira bw'igihugu cikukiye somunyagi waje kutwitwarira ariko cyane cyane aho twitwarira ko n'uburenganzira bwiwe atwitwarira hagarika amategeko kandi bibaheza amategeko nico tumara twise nawe twiyemera kuya yuko hageze gusoma amategeko ntiraba ngo n'umunyagihugu ntiraba ngo rungo ni leta nico tumara tuvuga kuti ara yarafise uburenganzira bwo kwitwara kwitwara n'ibihugu ariko nase twa dufise uburenganzira bwo kwishura tukiregura
uwo mugwi wabitwariye akarere ntiwaserutse muri sentare sentare yavuze ko ibaye inshuro ya kabiri batitaba kandi atamvo bashikirije Maitre Nestor Kayobera yaciye asaba ko sentare yofuta ubwo rubanza kubera bitwaje basa bariko bakinisha sentare no mujyango wose bagenzi we bamaze gushigikira ico cyumviro sentare yavuze ko abitwaye batsinzwe impaga Kayobera n'akanyamuneza kenshi ku batsinze urubanza arasigura igituma Burundi n'ubu budashobora gusinya ayo masezerano ateye impari
hayo masezerano akavuga ati ibyo mushinga mwanza bubu ndavuze turabishimye turabikengurutse hayo mari dusinze ndetse n'amagarama twakoreje akagerekwa gato kuri uwo muntu vyerekana yuko abanyagihugu b'ibihugu byacu bateza gukirisha isenare cyane gukirisha ibihugu byacu bibaza yuko ari kuburiro cyo kimara yo twebwe dusinze mwanza nkizi cyane cyane amasenare haya muzabakungu biratunezera cyane ko biboneka yuko vy'ukuri inyungu za leta tuzirikira twazibungabunga ndetse naco umukuru w'igihugu amaze imisi yerekana muri bya byigwa by'amaze imisi atanga by'ukunda no kundisha igihugu abene igihugu murazi yuko igihugu cy'undi chance batera ku mukono cyane kubera yuko cyashafata ibihano ntabwo cyari gufata gushira umukono ku masezerano ari hagati y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko n'umuryango w'abanyaburayi cyane muzi yuko bari badufata ibihano
abakuru b'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko baheruka gufata ingingo ya nyuma kuri ayo masezerano yo guhanahana ibidandazwa hagati y'uwo muryango n'uburayi bavuze ko igihugu kivyifuza cemerewe gutera umukono kuri ayo masezerano yamara ko atawushobora gusinya ku gatwe k'umuryango wose Pierre Claveni inkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika
Ejo gya Amerika chatuandanize ikiganiro wanyu mu ntara kukiyago cabanyedini duhikaze mugenzi wacu Diane Ndonse Bujumbura atwakira abatumire bari kumwe hama baduge kwijambo
Muri kino gice kigira kabiri abatumire ni babandi Patri Pierre Nsengiyumva mujejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diocese ya Bujumbura turabaramukije
Mahoro neza
Turi kumwe kandi na Pasteur Aline ndiho kubgayo murongoye isengero Abundant Life ryo mu gisagara ca Bujumbura namwebwe turabaramukije
Ego namwe turabaramukije
Uwundi mutumire ni Sheikh Haruna Hunduwiga umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu Burundi namwebwe turabaramukije
Turamukije turamutsaba turi kumwe turamutsaba natumvirize
Tubandanya ikiganiro kivuga ku kibanza indongozi z'amasengero n'amadini baha ibijanye n'ukungana kw'igitsina aho no musi tuza gushimikira cyane cyane kubikogwa amategeko ararondera kunganisha abakenyezi hamwe n'abagabo ariko mwebwe murongoye amasengero n'amadini hari inyigisho zimwe zimwe muvuga zifatiye ku jambo ry'Imana zidashoboza abakenyezi guharanira uko kungana kwabo ivyo mwebwe mubivuga ku iki indongozi z'amasengero n'amadini
murakoze cyane aya mategeko arondera kunganisha abakenyezi n'abagabo yaje afatiye ku bintu badashima abagabo bakorera abakenyezi ibintu bibi byose umugabo akorera umukenyezi byo nta muntu numwe yobishima Mugabo ntiyaje afatiye kuko Imana yaremye umugabo n'umugore. Ni naco gituma yo na mategeko y'abantu. Abo bantu bayazana ubu barashobora kuyahindura. Mugabo amategeko y'Imana yo ntazohinduka. Nijo gituma itegeko ryiza gingira kamaro riza gisunga itegeko ry'Imana.
Ego ntabakiriyemwo amategeko arondera kunganisha abakenyezi n'abagabo mu mvuga muti arikaza atabere.
Na muri kigwe ni jambo ry'Imana. Aje aciye kubiri ni jambo ry'Imana ntazoshika. Mugabo muri kiwe ni jambo ry'Imana bazoyapanga kuburyo yibinyishye ku by'Imana yatunganije.
Mhm.
Ayo mategeko je nibaza yuko nabonye batashiraho bwa ngo umugore n'umugabo bangane bo yashira bavuga ati umugore aronka uburenganzira bwiwe ahabwa n'Imana umugabo aronka uburenganzira bwiwe ahabwa n'Imana mugabo ntavuge ngo baze kungana kandi bavuge bati igikogwa umukenyezi ashoboye akironke atawumugoye mugabo ntibaze kuvuga ngo umugabo n'umugore ngo dusiye amategeko bateza kungana aho nibintu batazoshika ko no kuri sino haba mbeshe bahavaza kwandika ibintu ejo bagasanga bihenze nibaza yuko naho byandika bitoshobora kwemezwa atabo byemeza n'abakenyezi muri ubwabo bubona ko ibintu byaba bidashoboka muga kuvuga bati uburenganzira bafise babukoreshe uko buri ico ico turacumbikanako muga uvuze ngo dusiye amategeko yuko ibi igitsina gore ngitsina gabo biza kungana ivyo ntibishoboka tutatugiye kubiri nuko imana yaturemye
ariko kenshi bashiye bazana ivyo bintu byo kuringanira bavyita imaspasio kenshi usanga ari ibintu baba abari nka movement ariko bitari mu ijambo ry'Imana kandi ugasanga babikoze ntivyabubakiye ahubwo vyarabasamburiye rero kubgivyo ni byiza ko mu rugo hoga umugo rutonde kandi agaciro k'umudamu karimo muri uko kuzuza umugabo mugabo nkongera nkagaruka kandi avuga nti mu bundi buzima bwa misiyo suko turera abana abahungu n'abakobwa tumenye neza ko atatandukaniro kuko ici jambo ry'Imana twizera twebwe ugiti cacu nirishiraho ko umwana w'umuhungu asumba umukobwa hama no mu gutanga ubuzi naho nyene ntihabi ikintu gisa nico guhohotera kuko ijambo ry'Imana ntigemera neza yuko hariho igitsina gikwiye guhohoterwa kuko coba kigaragara nk'ikinyantege nke kuko kirasho kugaragara nk'ikinyantege nke ariko ari kinyankomozi kuvyo bita ibinyantege nke nko kuvyara naho gasanga n'ubuhizi nkuko bagiye bayivutse
uko kungana uko kumva yuko umukenyezi afise uburenganzira nkubwo umugabo afise muri kino gihe hariho abakenyezi erihaje nkuko mwavuze muti hari ibikorwa abakenyezi baba badashoboye abakenyezi bafasha mu kubaka bakaja kwikorera amabuye bagakoriza
n'ibitari byo kwirukanga
egome
kuri ibyo nagira mvuge ko ni zangabirano Imana yahaye ikiremwa muntu n'umukenyezi arimo arafise ingabirano Imana yamuhaye ariko cyo niko nashaka kuvuga kuri ico nuko mu byo twigishwa ni jambo ry'Imana Imana yatubwira iti ni ntumwa zayitubwira iti hari ibihe bizoshika hakaba ibintu byivyaduka ntarekuye ibihe biza biriko birashika ku mpera mu gihe ho bicucaduka cyo kuvuga ngo tubashire ku rugero rumwe ijana ku ijana nibihe biza biriko birahera no kuvuga ko tuzatura turagenda kubiri n'ibyo Imana yatwigishije no kuri cyo riko ravuga nkuko mugenzi ariko ravuga urira abana ubwa mpe tubanze tumenye ko abana batonya gushika ku myaka 8 umuhungu n'umukobwa ni gakwishwa no kubatandukanya mugabo amazi kurenza imyaka 8 kuduga niho ubona ko umuhungu n'umukobwa bagiye gutandukana byumvikane ko no mu minsi ya mbere ubahaye indero zishaka kubazisa nta kibikirimo ariko kandi tumenye yuko no muri uko kwiyondera yo mu ntango hariho ibyo ugenda ubabwira kugira ngo bumve yuko hari ibyo bakwiye kubaha mu rutonde bivanye n'ukuntu mu muhungu n'unda mukobwa niyo nashaka kugaruka koko cyane cyane tugase kuri ibyo by'ubuzi abantu kuri ntitwavye tubyitiranya hariho nibikorwa by'ingufu abakenyezi bafise ingufu turabizi mugabo tumugume tumenya yuko uwo mukenyezi tuteza kumukingira mu bintu bitari bike kugira ngo aguma afise akaranga kiwe
yego
murakoze cyane ndamunganiye umuvukanyi n'umwana muri uko kumurera muri iyo myaka nyene ya mbere nkuko abivuze umwana w'umuhungu yishushanya na se cyane cyane hagati y'imyaka 3 n'imyaka 6 umwana w'umukobwa yishushanya na nyina njo ituma nyina ni yifata nk'umugabo uwo mwana w'umukobwa zoca hako kwimvira ko nawe ameze nk'umugabo ari kandi atari byo umwana w'umuhungu yishushanya na se ko twari tubivuze nivyo bitangurira ngaho nyene kuva abana bakivuka muzobibona murabo twana duto woyi nibasa biraboneka ko ari ibintu bibatandukanije nyagomba ntembandanye kindi yabivuze uwo muvukanyi ukingira umukenyezi je nagomba mbwira abakenyezi Imana yarabasize yarabaremye yarabahaye ibintu byinshi byo bindi muri ko murondera rabiyo vyazananye murayi ntimuhave musanga ahubwo mugiye kwiyakagateka Imana yahaye umukenyezi amaze kubona inkoko kaziri kisaba ngo ibisake
ariko none pati kuba umukenyezi yaba yugururiwe kugira uburenganzira bwo gukora ibikorwa nk'iby'umugabo ashobora kuba akora cyangwa kuba umugabo nkuko mwavuze ko abana baregwa bangana n'abakobwa umugabo agakora ibikorwa umukenyezi yashobora gukora kugira ngo nyine ashobore kumufasha muri ibyo bikorwa byo mu rugo cyangwa umukenyezi nagakora ibyo bikorwa bizana iterambere mu rugo byunganira mu buryo bakoresha bw'amafaranga ubwo nk'ibyo babiva nyene kuri ibi by'amategeko agenda aravuga ati umukenyezi n'umugabo akwiye kuronka ikibanza kingana ama bakabona kuduka nko mu Rwanda hari abakenyezi bavuze bafite ishirahamwe rishira amatara insinga z'amatara mu nzu bakaduga ku mabati bakabishirako iryo ziterambere ku bakenyezi byo kuzamura abakenyezi na mu gukora ibikorwa bingana n'ibyo bagaho
murakoze cyane ibyo bijanye n'ubumenyi bw'ibyumuntu yiga twabivuze biga mu ishuri imwe umukenyezi ashobora no kubimenya cyane gusumba umuhungu ageze kuja kubikora arabikora nk'ubumenyi afise
ariko
arabikora rero ibyo bikogwa aca yibuka rero zangabirano z'umukenyezi wamuhamagara w'umukenyezi uburyo nk'ubu nkajewe yabana ni nko mu bapanga amasaha y'umukenyezi umukenyezi afise umwana atararenze imyaka 8 imyaka 6 no muhaye amasaha yo gukora n'amasaha yo kuja kuraba umwana mu ino muretse ngo akora amasaha 28 kuri 28 kuko nobaye nishe kazoza kuwo mwana nuvuga umukenyezi rero arimo ivyo vyose umukenyezi no kwitaho no kubungabunga no gufasha no gutunganya ubuzima so kurekura ngo agende uko yumviye ibintu aca agenda abonye umugabo ariko aduga hariya mu kirere nabo ngo aca aduga mu kirere kandi ari umukenyezi azi yuko ni yaduze mu kirere yibongenze ndishobora no gukira
twibutse abatwumviriza ko mwari ko mwumviriza ijwi rya Amerika aho twari ko turavuga kubijanye n'ikibanza indongozi z'amasengero n'amadini baha ibijanye n'ukungana kw'igitsina Diane Ndonse nari ndakiremesheje ndabakengurukiye
Diane Ndonse nawe tugushimire cyane kuri ico kiganiro waruhejeje kuremesha abashaka ko tubashikiriza ibitandukanye mushaka kutwandikira kuri radio yacu arobase gmail akaburungu com mwakoze incuti bakunze mwari ko muratwumviriza Diane nahaze twari kumwe kuri micro Innocent Kimenyi yashize hamwe amajwi hamwe na engineer Thomas yashikanye ahiwanyu twemi tuyifurize kuroranikwa
Abandanya kutwumviriza mu masegonde make isaha 10 na 2 murumva ikiganiro cy'umuziki tubashikira